mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika. Kandi ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi iyobora. Mwiri wa inshuti mwese muduteze amatwi ikaze makuru yacu yo kuno mugoroba mukumwe na Fideni Yongafu. Umukuru w'intumwa z'umugwi w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afrika zagenduje amatora mu gihugu cya Tanzania. Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi avuga ko intumwa ziwe zarungitswe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania zabonye ko amatora muri rusange yagenze neza.
Hari abantu 59 twashoboye kurungika turere atari duke dushika kuri 12 kuzegeranyo badushikirije mbere muri kano gatondo bose batubwiye ko amatora aho bari yagenze neza.
Uyo ni Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi. Kuri wa gatanu mu Rwanda habaye ibirori ivyo gushira imikono ku masezerano y'imihigo inzego zitandukanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania ntibemera amajwi ya mbere yavuye mu matora agaragaza ko umugambwe wa Perezida John Magufuli uri imbere. Muri Cote d'Ivoire uhagarara wiyongeye muri iki gihe Perezida ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu. Abandi bihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano hirya no hino ku isi mu bihugu by'abayisilamu biyamiriza Ubufaransa. Ido ni ido ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi tubafite muri aka kanya tubahereye muri Tanzania. Haba tavuga rumwe n'ubutegetsi batemera amajwi ya mbere yavuye mu matora agaragaza ko umugambi wa Perezida John Magufuli uri imbere. Ejo ni mukankuza dufitiye ibindi.
Abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko itora ritemewe n'amategeko kubera ubumamyi bw'amajwi busesuye bwari bayemo. Tundu Disu, umwe mu bari bahanganye mu itora rya Perezida, yahamagariye umuryango mpuzamahanga kutemera amajwi yavuye mu itora ryo kuwa gatatu. Umunsi umwe nyuma y'uko Abanyatanzania batoye, abanyepolitiki mu gihugu giherereye mu burasirazuba bwa Afurika bavuze ko batemera uburyo amatora yakozwe. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu yabwiye abanyamakuru ejo kuwa kane i Dar es Salaam ko nta kintu na kimwe cyagenze neza mu bijyanye n'amajwi ahamagarira amahanga kugira icyo abikoraho. Lissu yagize ati: "Turasaba abantu bacu gufata iki kibazo mu biganza byabo binyuze mu mahoro mu bikorwa bihuza imbaga kandi bya demokarasi hamwe n'imyigaragambyo. Turasaba akarere n'amahanga by'umwihariko umuryango w'Afurika yiyunze. Turasaba abo bose bohereje indorerezi muri iri tora kuricunga no kutemera amajwi yarivuyemo bitanyuze mu mategeko." Umuvugizi w'ishyaka riri ku butegetsi na guverinoma yari yavuze ko atazagira icyo avuga kuzageza amajwi yose amaze kubarurwa. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora y'igihugu cya Tanzania NEC Semistocles Kayijage yahakanye amakuru avuga ko hari impapuro zari zatoreweho mbere mu dusanduku, avuga ko ari ibinyoma kandi agira inama abaturage yo kutabyitaho. Amajwi ya mbere agaragaza ko ishyaka riri ku butegetsi CCM riyobowe na Perezida John Magufuli rifite amenshi mu majwi. Absalom Kibanda usesengura ibya politiki avuga ko nubwo hakiri kare cyane kugira ngo havugwe ibyerekeye insinzi y'ishyaka riri ku buyobozi ngo byaba ari n'intangiriro mbi n'ikimenyetso kibi ku bahanganye n'ubutegetsi. Avuga ko ibyo bikomeje wazasanga igihugu gifite amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi y'intege nke mu matora ataha y'abadepite agereranije n'uko byari byifashe mu myaka 5 cyangwa 10 yabanje. Amajwi ya nyuma yitezwe uyu munsi kwa gatanu.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Sindika Dokolo, umugabo wa Isabel dos Santos, umukobwa wa Jose Eduardo dos Santos yahoze ari perezida wa Angola, yitabye Imana mu mpanuka yabereye i Dubai. Sindika Dokolo, umugwiza tunga akomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitabye Imana ariko yinezereza mu kwibira mu mazi mu gisagara cya Dubai. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kwa gatanu n'umugenzi wiwe hamwe n'abantu babiri bo mu muryango wiwe. Uwo mugenzi wiwe yitwa Cedric Mala avuga ko Dokolo yarasanzwe amenyereye kwibira mu mazi kandi ko ari ibintu byo kwinezereza yakunda cyane. Impamvu y'urupfu rwiwe rwabaye ku munsi wa kane ntiyamenyekanye ku buryo utomoye. Dokoro yarafise imyaka 48 hamwe n'umugore wiwe Isabel dos Santos bahanganye n'ivyagirizo bya ruswa harimo ivyagirizo ko bashize muri yaridi w'amadolari w'amafaranga ya leta ya Angola mu masosiyete bari bafisemo imitahe igihe Jose Eduardo dos Santos yari prezida. Bombi bahakanye ko hari ivyaha bakoze. Abategetsi ba Angola baraziriye amakonte yabo yo mu mabanki mu mwaka uheze. Uretse ko yari umugwiza atunga akomeye, Dokoro yakunda kandi gutororokanya ibintu ndangamico bitandukanye. Yari yaratororokanije ibintu ndangamico bitari bike by'akarere ka Afrika. Muri Cote d'Ivoire uruhagarara guyongeye muri kigihe prezida ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu. Frederic Nkundikije araduha ibindi.
Abatavuga rumwe na leta ya Cote d'Ivoire bahanira ineza abanyagihugu ariko aragabisha ko bashobora kuzira amabarabara agana ku bibanza byo gutoreramo ku munsi wa gatandatu. Bavuga ko bazobikora mu ntumbero yo kurizamo amatora y'umukuru w'igihugu aho perezida Alassane Ouattara ariko yitoza mu kiringo kigira gatatu inyuma y'imyaka 10 amaze ku butegetsi. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rwafashe ingingo yo kutaja muri amatora bongera rutira kamu amashyirahamwe aharanira ineza abanyagihugu ko gukora ibishobotse byose kugira ngo ibibanza byo gutoreramo ntibize byugururwe. Ivyo bishobora gutuma aba uruhagarara muri ico gihugu catakaje abanyagihugu bashika 3,000 mu bwicanyi bwabaye nyuma y'amatora y'umwaka w'2010 no mu 2011. Abantu bashika 20 bamaze kwicwa muri iki gihe c'imbere y'amatora. Yamara abatavuga rumwe na leta bavuga ko abamaze kuhasiga ubuzima bashika 70.
Urakoze Frederic. Abandi bihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano hirya no hino ku isi mu bihugu by'abayisilamu biyamiriza Ubufaransa. Thomas Kamirinda abandanye iyi nkuru.
Uturutse muri Mali ukagera muri Bangladesh, unyuze mu Burusiya, uvuye muri Pakistan na Afghanistan ukagera muri Palestina, unyuze muri Libani, basohotse mu isengesho ryo kuwa gatanu batwika amabendera y'Ubufaransa n'amashusho ya president wabwo Emmanuel Macron. Mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati na Turikiya, ibigurishwa byose bikomoka mu Bufaransa byakuwe mu mangazini no mu masoko. Mu murwa mukuru wa Bangladesh, abantu barenga 50,000 bagendanaga ibyapa byanditseho ngo Ubufaransa ni bureke ivangura n'urwango byibasiye abayisilamu. Muri Afghanistan, umuyobozi w'umutwe wa kiislamu witwa Hezbi Islami Gulbuddin Ekmatyar yiyamye President Macron ngo nadashobora guhagarika itotezwa ry'abayisilamu bazatangiza intambara ya gatatu y'isi, kandi Uburayi nibwo buzaba ari nyirabayazana wayo. Intandaro y'iyi myigaragambyo n'icyemezo Macron yatangaje ko agomba kurengera uburenganzira bwo kugaragaza icyo utekereza, birimo n'ibishushanyo bya Mahome abayisilamu bemera ko ari intumwa y'Imana. Uretse imyigaragambyo, umugabo ukomoka muri Tunisia umaze igihe gito mu Bufaransa yiciye abantu batatu akoresheje icyuma muri Kiliziya Gatolika mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'Ubufaransa ejo. Kandi umuntu yateye konsula y'Ubufaransa mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite akomeretsa umuzamu nawe akoresheje icyuma. Ariko kuri Mohamed Mokhtar Goma, ministre ushinzwe iby'amadini mu Misiri, mu nyigisho yatanze mu musigiti mu isengesho ryo kwa gatanu ryatambukaga no kuri televiziyo ya leta, urukundo rw'intumwa y'Imana ntirwemera ubwicanyi, kwangiza ibintu cyangwa kurwanya shitani na ukora nka shitani.
Turagushimiye Thomas. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba Armenia na Azerbaijan barahurira i Geneva mu Buswisa mu biganiro ku ntambara yo mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Thomas Kamirinda araduha ibindi.
Kuva imaze kubura ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize, intambara yo muri Nagorno-Karabakh n'ubu ntiracogora, ahubwo igenda ikaza umurego. Inshuro eshatu zose Azerbaijan na Armenia barwanira intara, bagize amasezerano yo guhagarika imirwano ariko yose yabaye imfabusa. Aya nyuma amaze icyumweru kimwe gusa na i Washington bari bemeye bahujwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo. Uyu munsi nanone ba Minisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byombi barahurira i Geneva mu Busuwisi mu nama yateguwe n'Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize imyaka irenga 25 ibi bihugu bitatu byishingiye amasezerano yo guhagarika intambara ya Nagorno-Karabakh yashyizweho umukono mu mujyi wa Minsk, umurwa mukuru w'igihugu cya Belarusiya. Kuri President Vladimir Putin w'Uburusiya, Turukiya nayo yari ikwiye kugira uruhare runini muri ibi biganiro. Mu rwego mpuzamahanga, Nagorno-Karabakh yemewe ko ari intara ya Azerbaijani, ariko ituwe kandi igenzurwa nabo mu bwoko bw'Abanyarumeniya. Armenia rero nayo ivuga ko ari intara yayo. Intambara yabo ya mbere yabaye mu 1991 1994 ihitana abantu barenga 300,000, niyo yahagaritswe n'ari ya masezerano ya Minsk.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza Ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri www.radioyacu.com. Karere k'ibiyaga binini mu Burundi, abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia, bagiye kuronswa imishahara y'amezi atandatu. Byatangazwa n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe no kubungabunga abahoze ku rugamba uriko bushikiriza ibyo bwaranguye mu kiringo cy'amezi atatu aheze. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi mugezweho, mushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe no kubungabunga bahoze ku rugamba bavuga ko bwacungere neza umutekano w'igihugu n'abakibamwo. Mu cegeranyo c'ivyaranguwe, umushikiranganji Tribert Mutabazi yashikirije ko igisirikare catujije imigwi yari yateye mu duce dutandukanye tw'igihugu mu misi iheze. Umushikiranganji wo kwivuna abansi no kubungabunga bahoze ku rugamba avuga ko hakomejwe umutekano ku mbibe Uburundi buhana n'ibindi bihugu.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga bahoze ku rugamba bwaritanze butiziganya kugira ngo bugarukane kandi bwongere bukomeze umutekano, haba ku mbibe canke hagati mu gihugu, na cane cane inyuma yaho utugwi tw'inkozi zikibi biraze mu bene gihugu binzira karengane bo mu duce tumwe tumwe tw'igihugu, tukabagirira nabi abandi nabo tukabica bakongera bakabatesha gukora imirimo yabo ya misi yose. Muri rusangi umutekano ubu wifashe neza cane gose, mbe tugashima ko hariho no kuvugana no gukorana n'ibihugu byo mu karere, cyane cyane ibihugu bya Tanzania cyanye Repubulika Iharanira Intwaro ya Demokarasi ya Kongo. Kandi tukaba twizeye ko no mu minsi n'igihugu cy'u Rwanda naco nyene kizohamba ibindi bihugu kugira ngo tuze turahanahana amakuru kubijanye n'umutekano yatubishishije mu mashirahamwe yo muri uburere turimwo nk'uko bimaze gutangura.
Kubijanye no kugarukana amahoro, uwo mutegetsi avuga ko leta y'u Burundi yakomeje kurungika ingabo mu bihugu bya Centrafrica na Somalia, mu gihe abo basirikare badasiba gusemerera bavuga ko badaherutse kuronka agahembo kabo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi aremeza ko imishahara yabo yatevye biturutse kukiza cumugera wa corona, akizeza abo basirikare ko igice ca mbere kigiye kuboneka vuba. Ni mu gihe abo basirikare bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia, bari bagize iminsi bashikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi ko badaherutse gukubita ijisho imishahara haraheze umwaka wose.
Aho tubovuga yuko katede cyane akaba ari ku basirikare bagiye kugarukana amahoro umutekano muri Somalia, AMISOM, ako gahembo kakaba bagateguye bakaba bimirije kuronka aya mezi atandatu. Tukaba twibaza yuko mu minsi ikurikira n'andi amezi asigaye bazoca bayabaha, twebwe bije ino iwacu mu gihugu biranyaruka kugira ngo ashikire abasirikare bene amafaranga.
Iruhande y'ivyaranguwe, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuga ko bufise n'imigambi ya kazoza kandi ifitiye akamaro igisirikare.
Kuronsa ibikoresho bikwiye kandi bigezweho amakambi ari mu bikorwa byo kugarukana no gucungera amahoro mu makungu kugira ngo bagumane urugero ruri hejuru rwo kurwanya umwasi. Kubaka amashure y'abahinga mu by'ububiko n'abasirikare barwanira mu mazi. Kubaka ikigo cyigisha iby'ubuganga Institut Medical kugira ngo twubahirize ibisabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu bijanye n'amashuri.
Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kubungabunga bahoze ku rugamba burashima kandi ko bwifadikanije n'abandi Barundi mu kubungabunga ibidukikije na cyane cyane biciye mu mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye wo gutera ibiti ku mitumba igize igihugu cy'u Burundi.
Urakoze Pierre Claver. Muri Tanzania batavuganwe n'ubutegetsi ntibemera amajwi ya mbere yavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu muri ico gihugu agaragaza ko umugambwe wa President John Magufuli uri imbere muri ico gihe mukuru w'intumwa z'umugwi w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afrika zagenduje amatora mu gihugu cya Tanzania Silvestre Ntibantunganya yahoze atwaye Burundi avuga ko intumwa ziwe zarungitswe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania zabonye ko amatora muri rusange yagenze neza. Ntibantunganya yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twebwe umugwi wacu uko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika yose uko hari abantu 59 twashoboye kurungika uturere atari duke dushika kuri 12 hanyuma bakaraba bakiweza ingene amatora yabaye usegeranyo badushikirije mbere muri kano gatoto bose batubwiye ku matora aho bari bari aho babonye aho baravye yagenze neza kandi natwe mucegeranyo ahubwo mu itangazo duje gusohora tukashikiriza abamenyesha makuru icyo tuvuze ko ari cyo twabonye kongera rero dusaba abantu bose ko mu byo bakora byose muri aya matora ukwama bashira imbere amahoro umutekano w'igihugu hanyuma hari ufise akariganga muhoko akitubura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa y'ibibashinjo by'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora tugahanura yuko atanu umwe yoza afata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu iyo hari ico agira ati kirambakiye ubugene aya matora yabaye.
Umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri aya matora batavuga umwe na leta Gatundu Lissu sekwi mugambwe Chadema wewe yavuze ko ivyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo vyabaye nko kuvuma intwaro ya demokrasi amajambo yashikirije mu yavuga kwiki
reka kuri jewe niyo ni demokrasi kuko umuntu washobora gushikiriza icyumviro afise kuri gicanye kiriya gusa ikintu umuntu washobora gusaba ari nko umuntu waje guhagararira amatora gucungira amatora sinzi ko ariko twabivuga nuko ivyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde ariko ntibyemeza hanyuma akabishikiriza aza kubishikirizwa niho umuntu aheza akagira ati ndashobora kubona yuko ivyo avuga bifite ifatiro.
Urashaka kutubwira ibitigiri vyavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta?
Oya jewe siwo murimo wa twebwe tuza gucungira amatora ubone murimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora cyo no kubwira gusa nuko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushika yuko masaha y'imbere bashobora gutangaza amajwi ya nyuma y'ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mugirwa mugabo habaze iminsi kuvecyo ariko kuva hirya y'ejo bagenda batangaza kuri televiziyo ibyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe warabona yuko hari ibigambwe ibiri izi mbere y'iyindi n'uyu mugambwe uri ku butegetsi mu kino gihe n'umugambwe nyene Chadema ariwo mugambwe urimo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu twiza ry'uwo mugambwe.
Ibiharuro vyimfata kibanza biriko biratangazwa vyerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi eka no mu nama nshingamateka izo rero bikaba vyatumye ko ha Leta z'Ubumwe za Amerika zivuga ko ivyo bitigeze vyumuregera vyerekana ko muri ayo matora habayemwo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mu bivuga kwi
urumva ndikubona kuvuga iyo umuntu avuze ati vyaciye mu mahinyu canke hehe ndasonere icyumviro ciwe mugabo kandi ndagira ndi ibyo babyiza umuntu akiyerekana ati ngibi 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 ntibyemeza yuko bitagenze neza nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi angana gutyo nje ndibaza yuko atari gitangaza haba ngaha muri Afurika mbere niwe ya rimwe na rimwe nje ndibuka nk'igihe umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yitwa Chirac yitoza hanyuma abafaransa bakabona yuko uwo bahiganwa yapa mu mukambwe bavuga ngo ni mikambwe dore extreme droite babona yuko ashobora kumutsinda abantu baragiye hamwe amajwi yose bayashyira hamwe hanyuma ndibuka yuko uburyo bw'Ubufaransa yarose amajwi ashaka kuri 180 ejo bundi umukuru w'Ubufaransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahiganwa na Marine Le Pen twarabonye n'abagende ko yabafotse benshi kuronka amajwi menshi rero soko musoko bwa muntu abayibye abandamba haba mu Burundi abahe
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi mukaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa zishyiramwe yo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika ariko ziragenduza ayo matora. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika.
Naba murakoze cyane ku bw'ikano karyo tumwampaye kugira ngo tuvuge ingene twabonye ayo matora ngaha.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Naho kuri uyu wa gatanu mu Rwanda habaye ibirori byo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo y'inzego zitandukanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umukuru w'u Rwanda yasabye abo biraba kubo tegerezwa gusenyera ku mugozi umwe mu ntumbero y'ugushika ku iterambere rirama. I Kigali ni inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa.
N'imihigo yashyizweho imikono n'uturere twose tugize u Rwanda, bimwe mu bigo bya Leta bikomeye, intara n'umujyi wa Kigali na za Minisiteri, bitandukanye n'indi myaka yabanje. Uyu muhango wabereye mu Karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda kandi ukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abategetsi bakoreshaga za mudasobwa batiriwe bahura na Perezida wa Repubulika nawe agahita abibona mu buryo bw'ikoranabuhanga. Byose ni mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Mu ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku bari bateraniye muri uwo muhango wo gushyira imikono ku masezerano y'imihigo yo mu mwaka w'2021, yatinze cyane ku mikorere yita kwidahwitse y'abagombye gufasha umuturage gutera imbere.
Abanyarwanda kugira ngo babahe serivisi zimwe zizwe nta kintu bagomba kwishyura. Barakwishyuye kera, Abanyarwanda barishyuye kuko Abanyarwanda niho bishyura imisoro. Iyo bishyura imisoro tuvanamo amikoro yo guhemba abatandukanye ko batanga serivisi. Tuba barakwishyuye, turajya kongera kubasaba amafaranga yandi yo kugira ngo cyangwa kubakerereza kugira ngo.
Iyi mihigo yo mu mwaka w'2021 ishyizweho imikono nyuma y'imyaka ibiri yarahagaritswe Perezida Kagame mu mwaka w'2018, ubwo hari hitezwe ko habaho umuhango wo guhiga ku mwaka ukurikira. Hanarebwe ko umwaka wari wabanje wagenze yabihagaritse igitaraganya, kuri ubu yasobanuye ko bitasubizaga ibibazo by'abaturage kuri we ngo byasaga n'ibintu biri aho bitagira icyo bifasha.
Imihigo iragenda, ibi bintu biraho umuntu yikorera ibyo ashatse, yivugira ibyo ashatse, akaza abanje kubaha amanota ntibamenye n'icyo bayabahera. Ushize rwose bagiye kubishyiraho no kuntumira ngo ndabahakanya nawe ntabwo njye ndibuze kuza ku mu mihigo imeze icyo mwe mugende muyikore, ntabwo nzajya njya hariya mu mihigo abantu baze babeshye. Barabeshye namwe mwaragiye barababeshya muremera kujyaho bikaba ibintu by'umugenzo gusa bidafite ikintu tubivanamo. Ndabona ntabwo ibyo nyirije imihigo ariko nayumvaga ntabwo ari byo, ntabwo ndi bujyamo. Ariko ngira ngo ni byiza ko hari ibyagiye bikosoka, hari n'ibindi bigikeneye gukosorwa.
Bigomba kuzitabwaho cyane no kuzibanda ku gukemura ibibazo bigendanye n'imiturire myiza, imibereho myiza y'abaturage, ndetse no guhangana n'ikibazo cy'abatagira akazi mu Rwanda. Bwana Yusuf Murangu ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare atanga isura rusange ku kibazo cy'imirimo mu Rwanda, yavuze ko kubera icyorezo COVID-19 igihe hari hariho gukaza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo byibura imirimo isaga 1,900 idashingiye ku buhinzi yose yatakaye, ariko aho habere ho koroshya ingamba haboneka indi mirimo isaga 1,500.
Ariko kandi hari n'izindi nzego nyinshi cyane z'ubukungu n'ubucuruzi aho imirimo itarongera gukora neza, ku buryo hari icyizere ko byose nifunguka n'indi mirimo myinshi izaboneka.
Muri uyu muhango Perezida Kagame yongeye kwihanangiriza abategeka uturere duhana imbibe n'ibindi bihugu bituranyi ndetse n'urwego rw'abikorera ko bagombye kwita ku baturage. Avuga ko bidakwiye ko baguma kwambuka imipaka bajya gusaba serivisi mu baturanyi.
Naho ibintu byose umuntu ugiye kugura ikibiriti aragomba kwambuka umupaka, ushaka kugura amazi yo kunywa arategereza ava hakurya y'umupaka aze hano, kandi hano twitwa ngo dufite industries zikora ibyo byose. Ntabwo ari byo. Mwebwe ngira ngo mu miterere yacu no mu myumvire yacu na politiki yacu twari dukwiye kuba turi isoko ry'abaturanyi, ahubwo ari twabaza gushakamo. Iyo niyo politiki numvaga twari tugiye tugenderaho, cyangwa numvaga dusa tugenderaho. Nyamba ni ukwiriye kuza hano ku masoko y'ibyo bashaka.
Ikindi Perezida Kagame yongeye kunenga cyane ni abategetsi baca abandi intege cyane baba bari bashya mu kazi bavuye mu mahanga, bakavuga ko bidakwiye ku bantu bifuza gutera imbere. Gahunda y'imihigo ubusanzwe ifatwa nk'umusemburo wo kwihutisha iterambere ry'igihugu iyo bikozwe neza. Kuva iyi gahunda yo gukorera ku mihigo yatangira mu Rwanda imyaka 14 ihiritse, imibare y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere igaragaza ko abaturage bashima imitangire ya serivisi muri rusange ku mpuzandengo ya 71.3%, bakishimira uruhare rwabo mu mitangire ya serivisi kuri 77.12%. Ariko urwego RGB rukavuga ko abaturage bakomeje kugaragaza ko basiragizwa mu nzego zitandukanye zakabahaye serivisi n'ibindi. Ni mu gihe intumbero ya Leta y'u Rwanda mu myaka 20 ishize ari ukugira imiyoborere ishingiye ku muturage kandi ikagira ikihindura ku mibereho ye. Uko bigaragara ku rutonde rw'uturere uko twabashije kwesa imihigo ya 2019-2020, akarere ka Nyaruguru ko mu majyepfo y'u Rwanda kaje ku isonga n'amanota 88%, mu gihe akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko kari ku mwanya wa 30 n'amanota 50%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umwanya w'amakuru makuru y'inkino avugwa mu Rwanda mu mpera z'indwi turimwo. Mukanya mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyesha makuru wacu akurikirana inkino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda.
Jean-Claude, mbanje kugusuhuza duhere ku mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo cyane mu rwego rwa volleyball. Jean, abakunzi ba siporo biteze iki?
Murakoze cyane, nababwira ko abakunzi ba siporo bakwitega imikino ya nyuma iteganyijwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu muri volleyball, aho ku shampiyona izaba isozwa shampiyona imaze iminsi ine ibera muri Petit Stade Remera, aho rero bizaba ari amakipe acanye kuri finale. Bakore ikipe ya kaminuza ya UTP izaba ihura na APR Volleyball Club, na makipe n'ubundi yanahuye buri munsi wa gatanu ubwo UTP yatsindaga APR Volleyball Club, ariko nyine hari no mu majonjora aya makipe yombi azongera guhura kuri finali ku munsi w'ejo nyuma ya saa sita. Hanyuma no mu bagabo nabo bizaba byoroshye, hagati y'ikipe ya APR Volleyball Club niyo yamaze kubona kuzajya kuri finali ku munsi w'ejo, ariko kugeza na none ikaba itegereje ikipe bagomba guhura nayo kuko ari amakipe ahanganye haba mu bagore no mu bagabo. Aho mu bagabo ikipe ya APR nyine ifite atandatu itegereje ugomba kurokoka hagati ya Gisagara Volleyball Club na UTP, aya makipe abiri agiye guhakirana mu kanya kaza kuza. Nabwira ko ahubwo yagomba kuba yarakinye kare, ariko ku munsi w'ejo habaye bidasanzwe, umuntu yavuga ko ari n'agahomamunwa aho kuri Petit Stade cyangwa Stade Ntoya Kemera, bari biteze ko nyine imikino iba ikarangira imikino y'umunsi wa kabiri, ariko yaje gutungurana ubwo imvura yagwaga ikava amazi akinjira mu kibuga, abantu bakibaza bati ariko ni gute inzu yava abakinnyi bagasohoka, mu gihe ahubwo bari bavuze ko ari igisubizo tekikaza igisubizo aho kibaye ikibazo.
Naho se mu mupira w'amaguru haravugwa ibibazo byinshi mu ikipe y'igihugu Amavubi itegura gukina na Cap Vert gifashe bite Jean Claude.
Nicyo koko ikintu uko mu bifuzi ikipe y'igihugu Amavubi iritegura gukina uzayimuza ikipe y'igihugu ya Cap Vert ni mu minsi itarenze cumi n'ibiri imbere, ariko kugeza ubu ngubu ikibazo kirahari gikomeye cyane mu bakinnyi. Duhere ku ikipe ya APRFC, ikipe ifite abakinnyi 11 bahamagawe mu ikipe y'igihugu kugira ngo nibura bari bafatanye n'abandi umwiherero, ariko kugeza na n'ubu ikipe ya APRFC ntabwo irabarekura yo gutangaza ko nayo ifite urugamba rukomeye mu minsi imbere rwo gukina mikino ya Afrique des Clubs Champions. Ikamurikirikana ko twitegure gukora ngo abakinnyi bose ntibari baraboneka ngo bajyane n'abandi, biteganyije ko bazaboneka mu cyumweru gitaha. Ikindi ni uko umukinnyi Karagwari Sarike azaba akina muri Chionique yo muri Armenia, akaba ariho nawe imyugariro ukomeye w'ikipe y'igihugu, akaba yiteze kuzakina kuri uyu mukino, ariko nawe amaze kugaragazwamo virusi ya korona bamupimye ku munsi w'ejo bayimusangamo, uwo nawe agiye ku ruhande. Undi mukinnyi ushidikanywaho ndetse bigaragara ko yamaze gutegurwa ku ikipe y'igihugu Amavubi ni umukinnyi Kevin muri papiri kina mukibe kubyemeye byo mu Faransa nanu umutoza kibe cy'ugoramuhamagara rekada n'apitaba.
Aha niyo turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuwa Rimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikoro 10 na Fidel Yonga. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu.